bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe neza nshuti muteze amatwi ibiganiro vya Radio Ijwi rya Amerika risamira no Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi kumwe mu biganiro vya no genekerezo rya 12 ukwezi no kwa 10 muri 2017. Muri cyo ya 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro vy'ino mwanya incamake ya bimwe bimwe mu vyo nabateguriye.
Iyo karata ikaba ari katandanga kazi iranga umukozi wo mu nzu icakora ahagikorera ingene yikurikiranya kwimuka ahakora n'igihe yagiye hashikira.
Yuni Richard Manirakiza aramutswa urunani rw'amashirahamwe yo mu nzu atanga umuco ku karata ndanga kazi y'umwidondoro ihabwa abakozi bo mu nzu aho bari batandukanye. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mugume ku maradio yanyu. Tuza kubabwira n'ivyo mu pastori yatawe muri yompi yagirizwa gucafuza idini rya Ekleziya Katolika. Ariko mbanze ndababwire muri make ko abantu bagera kuri 37 ari bo bamaze kumenyekana ko bahitanywe n'imvura y'imyuzurira mu gihugu cha Vietnam. Abagera kuri 21 nabo barakomereka cane mu gihe abarenga 40 babuzwe irengero. Iyo mvura y'imyuzurira yasenywe amazu agera ku 16,000 yatanguye kugwa mu ntango zino ndwi turimwo. Igihugu cha Vietnam nta mwaka wijana kitavuzwemo imyuzurira za nyamugigima n'ibihuhusi bikomakomeye. Kumugabane wa Afrika inkuru igezweho ni ya politike ya Kenya. Mu kiganiro namenyesha makuru mukanya gaheze umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu cha Kenya Fred Matiangi hatangaje ko imyerekano mu bisagara bitatu bikomakomeye vya Kenya ibaye irabuzwa. Fred Matiangi yagize ati ndugure twa mugina kumvo z'umutekano w'igihugu n'abanyagihugu nta wemerewe gukora imyerekano mu bisagara vya Nairobi, Mombasa na Kisumu. Ndugaye twa mugina kuvaho rero Raila Odinga aramutswa urunani na Zaru kiemwe wabatavuga rumwe na leta ya Kenya atangarije kwa kabiri ko akuye akarenge mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije kwigenekerezo rya 26 y'ukwezi kwa 10. Ivyo bisagara uko ari bitatu byari bimaze iminsi biberamwo imyerekano ikomeye. Kugeno saha ibizokurikira muri ayo matora biracari ubupfindo, nta wuzi kwa zoba canke kwa tazoba. Umugujeje gutunganya amatora muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo utangaza ko ata amatora yo gusubiriza Perezida Joseph Kabila ashoboka imbere y'umwaka wa 2019. Ivyo vyatangajwe n'uwo murwi mu gihe amatora y'umukuru w'igihugu yategerezwa kuba mu mpera z'umwaka wa 2017. Uyo mugwi uvuga ko ukeneye imisi 54 kugira ngo uzobe wasuganije ibikorwa vyo kwandika abanyagihugu mu gihugu cose, kandi ko bakibandanya kwandika mu ntara ya Kasai ikirimwo intambara. Umuvugizi w'uwo mugwi yamara asigura ko iyo minsi ishobora kuba yogabanuka mu gihe bokwemera hagakoreshwa imashini mu gutora kandi bagahindura ibwirizwa rigenga amatora. Ubicishije ku rubuga rwawo rwa Twitter, umuhari uharanira ihinduka mu ico gihugu Luka watangaje kuri wa gatatu ko atagisigaye umwanya wo kwihama barabara ugeze. Byitezwe ko umwanya n'umwanya Felix Tshisekedi arongoye abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Congo ahavagira ico ashikirije. Radio Ijwi rya Amerika muratwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakunzi bacu mutwumva muri mu Rwanda turabahaye ikaze mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3. Abariko mutwumva muce kuri internet ijya nino muriko mutwumvira kuri we izitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Ijwi rya Amerika turiko kandi kuri Facebook, adresse yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara, ikaze kuri mwese.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Igipolisi cy'u Burundi kiratangaza ko caraye gihagaritse umupasitori wo mu ntara ya Bururi yagirizwa gutanga inyigisho zityoza ayandi mashengero mu kiganiro yatangiye ingozi kujanye n'umutekano. Umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye avuga ko yagirizwa gutyoza cyane Ecclesia Catholica aho yigisha ko Papa Francis ari gihushanye cha Kirisu Antichrist mu rurimi rw'Ifaransa, kandi ko ariwe agiye kuzozana umuhero w'isi. Umenyesha makuru wacu ingozi Jean Bosco Ndarurinze yakurikiranye ivyico kiganiro.
Didier Kizimana, umpastori wo mu ntara ya Bururi, niwe yaraye ahagaritswe n'igipolisi gutyoza ayandi mashengero cyane cyane Ekereziya Katolika, nivyo ariko arakurikiranwa ko n'igipolisi. Pierre Nkurikiye avugira igipolisi cy'u Burundi yabitangarije mu ntara ya Ngozi aho yariko aratanga ikiganiro kubamenyesha makuru kubijyanye n'umutekano.
Umpastori yitwa Kizimana Didier wo mu ishengero ry'abapantekoti b'umunsi w'indwi yarafashwe hijya ejo ku munsi wa kabiri i Bururi ku mugwa mukuru w'intara ya Bururi, akaba yafashwe n'igipolisi yagirizwa inyigisho yaragize iminsi atanga na cyane cyane izo yari yatanze kuwa gatandatu w'indwi iheze, aho mu nyigisho ziwe harimwo amajambo yo gutyoza ayandi mashengero ayandi madini cyane cyane idini rya Katolika.
Pastor Didier ari mu minwe y'igipolisi mu ntara ya Bururi. Pierre Nkurikiye avuga ko vyabaye ngombwa kwahagarikwa akagirwa ko amatohoza, asigura ko inyigisho nk'izo zishobora gutera umutekano muke n'inzankana,
kuko aravuga amajambo amwamwe atyoza iryo dini rya Katolika. Havuga yuko irongowe uriya mupapa irongowe ari mukigirwa mana ngo ari igihushane cha Kristo, akanavuga yuko nabari muri iyo dini bose rero ngo bacha ngo bamukurikira bakurikira iyo dini ngo bakurikira ikigirwa mana, akanavuga yuko ngo iri dini rya Katolika ngo ryo ryemirije kuzana umuhero muri nosi. Murumva rero ko amajambo nk'aya ari amajambo ashobora gutuma umutekano uhungabana, abantu bahungabana, kandi ari ibintu bituma ubwigenge bw'amadini bubangamirwa muri hino gihugu. Nico catumye rero afatwa, ubu ariko arumvirizwa hanyuma azashikiriza ubutungane kugira ngo buheze bukore akazi kabo.
Ku bijyanye n'umutekano, umuvugizi w'igipolisi amenyesha ko hari imigwi y'abasuma yaraye ifatanwe ibigwanisho mu gisagara cya Bujumbura.
Muri zone ya Kinama, komine ya Ntahangwa, muri quartier Ngozi kwa baragindwi nomero 27, ku muntu yitwa Ngenda Isidore, yafatanywe ipikipiki D2478A. Yaheruka kwibwa hari haciye iminsi itatu iyo pikipiki yibwe muri zone ya Cibitoke muri Ntahangwa nyene, hanyuma yarafatanywe kandi n'imyambaro ibiri impuzu zirinda imvura z'igipolisi, arafatanywa kandi n'umwambaro umwe w'ibirato by'igisirikare hamwe n'amaradiyo bakoresha abajije umutekano guhanahana amakuru imwe hamwe n'igrenade imwe. Aho hari ejo igihe c'isaha 14 ejo nyene muri Kamenge, hari aba basuma batatu bafashwe bari mu modoka izi bakunze kwita Probox, bafatanwa inkoho imwe Kalashnikov, barafatanwa kandi n'amagrenade ashaka kuri atatu, barafatanwa umwambaro w'igipolisi umwe hamwe n'umwambaro umwe w'ibirato by'igisirikare hamwe n'aya maradiyo abajije umutekano bakoresha mu guhanahana amajwi ashika kuri abiri. Iyindi nkoho yafashwe ni muri Cibitoke cya Rugombo, aho muri Rugombo nyene muri komine ya Rugombo ku musozi Mparambo ya kabiri, abanyagihugu bariko barakora ibikorwa byabo bazuye inkoho yitwa Kalashnikov baca barayishikiriza abajeje umutekano w'abasirikare bari hafi.
Mu bijyanye n'ubusuma nyene, igipolisi gitangaza ko cyahagaritse kuri uwa gatatu abantu babiri mu Kayanza harimo umwarimu bagirizwa kwiha amafaranga kuri konti ya musitanteri wa komine Kirundo aherutse kwitaba Imana ahuye n'isanganya. Umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi avuga ko basahuye uwo muhisi agakarata gakoreshwa mu buhinga bwa none mu kubikura amafaranga, akamenyesha ko bakamwambuye aho yari ahejeje kugirira isanganya aho mu Kayanza hari ku mugoroba wo kuri uwo w'Imana. Ingozi mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Jambosko ndarurinze urakeno imbere yuko duca tubwira umviriza ijwi rya Amerika ivya gasandugu ka posita mubanze mu nkundire ndabashikirize kano gakuru keza harategekanije mu ntara ya Ngozi yugurugwa gibiro rusangi byo gutangirwamo impapuro nkenegwa ku banyagihugu izo mpapuro rero zahora zitangirwa ibujumbura nk'impapuro zingendo zo kugendesha imiduga canke impapuro vyerekana ko atangi gukurikirana mu butungane zigiye gutangirwa mu ntara zitanu zo hagati mu gihugu ni mu gihe abanyagihugu mu ntara zi hagati bahora bagira ingorane zo gukoresha uburyo bwinshi n'umwanya munini kugira ngo bashobore kuronka izo mpapuro iyo nkuru duce ku masonga menyesha makuru wa Jean Bosco ndarurinze tuyikesha ariko araca ijya nino muraza gushobora kwikurikira makuru yacu yo hanyuma ijwi rya Amerika ibujumbura ni ku murongo wa FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 Urundi uriko urahimbaza umunsi mpuzamakungu w'amaposita usanzwe uhimbazwa ku igenekerezo rya 9 kwezi kwa 10 k'umwaka utashe abanywanyi bakoresha agasanduku ka posita mu Burundi bavuga n'ijwi rya Amerika bati posita hayico tuyinegura n'ico tuyishima Evariste nziko banyanka akwijwi rya Amerika mu Burundi ariko araca ijya nini no nkuru Evariste mwiriwe
Wironeza Diane
Nigiki abakoresha ku gasanduku ka posita bashima nigiki bakanegura
abakozi bagasanduku k'amaposita mu Burundi bashima nuko bashobora kugurura amakonte bagaheberwa ko amafaranga yabo buri kwezi kandi badacerewe barashima kandi yuko hariho n'uburyo bwinshi bwo gutora amafaranga no kuyarungika bakoresheje telefone icyo bita eco cash cyangwa limitere banashima kandi yuko nk'ivyo kurungika ibintu hanze bishobora kugenda bigashika bidatakaye eka n'ivyo barungikiwe n'abavuye mu makungu bikabashikira hano Bujumbura ndetse no mu gihugu cyose atada kimwe kizimiye mu byo rero banegura yuko service zimwe no kuvuga ibiro bimwe byo muri posta ngo gukora byikwega abakozi babo hari abikwega ugasanga nk'umunyagihugu wavuye ruguru aje kurondera nk'igipapuro muri posita arashobora kumara ihinga ryose atarakironswa bagasaba yuko rero ama service amamwe ya poste yosubirwamo kugongwa kaza arakora yihuta bareke gukwega amagoro
Evariste kuri utwo tunenge cyane cyane hari ico abarongo yabaramutswa posita canke ubushikiranganji bubarizwa mu posita bwatangaje ko bugiye gukemura
umushikiranganji ajejwe ivyo kumenyesha makuru no gutuma tumenako banki umukunzi yashikirije yuko posita ubu nyiri kuragerageza gukora kugira ngo ishimishe abanywanyi bayo ku maposita yose mu gihugu hagati akavuga yuko mbere ubuhunye bagiye kugerageza kugira ngo amaposita ave ku biro by'amakomine ku rwego rw'amakomine amanuke gushika ku rwego rw'amazone kugira ngo abanywanyi ba posita bashobore kuronka serivisi za posita bitabagoye
haheruka kuvuga ubusuma bw'amamiliyoni atari make y'amafaranga y'amarundi ngaho mu gisata cya posita iyo dossier hariyo bagarutse ko byifashe gute igeze
iyo dossier umushikiranganji yaje gutuma tumana ko no kumenyesha amakuru yayigarutse ko aho yamenyesheje yuko abasahuye posita muri kino gihe bahagurukiwe baba bari hano mu gihugu banyegeje kamerwa n'abahungiye mu makungu bariko bararondegwa kugira ngo bagarukanwe imbere y'ubutungane kugira ngo amafaranga abasahuye ico gigega kigega cya posita asubire mu minwe y'ico kigega aha rero banki umukunzi akaba ahumuriza abarundi uko byanke bikunda amafaranga atazogenda amazi mayongo ategeza kugaruka mu bigega bya leta
Evariste turongera makuru yacu hanyuma mukanya nibiriko biranuganuga ku mbuga ngurukana bumenye
cha bijya biranuganuga ko ari byo
eka nibihu
ngo nibihu akanira vyisomeye
eh ndakubwiye ko atari byo
nivyo
sivyo
nivyo
eka sivyo
eh dupingi eh dupingi utangike
eh mupinga mupingi umvirize ijwi rya Amerika irabesha ubyibihuha ikabaha inkuru y'imvaho
imyaka hafi itatu irarumanye abagize urunani rw'amashamwe yo mu nzu n'abari mu ishamwe ry'abakoresha batanguye gutanga ikarata ndangakazi y'umwidondoro ku bakozi bo mu nzu mbega ko iyo karata igugwa menshi gusumba ayabakozi bahembwa nta mahinyu amafaranga atanga ku kwezi ajahe utwo ni tumwe mutubaza abatari bake bibaza ababitunganije bo yamara bavuga ko atagafindo karimwo ahubwo nyabuna baranagabisha ko atawuzobacika taronse iyo karata iyo nkuru rero irikira nugwanugwa cyane kumbuga ngurukana bumenyi iri mu tubazo twinshi cyane umenyesha makuru wacu Diane Ndonsia iducukumburiye reka twumve donido
Inkuru yuko hariko haratangwa amakarata ndangakazi ku bakozi bo mu nzu ni yukuri kandi ko vyongeye iyo karata igugwa amafaranga hafi 8000 yanditswe ku mbuga ngurukana bumenyi navyo ne nivyo kuko mu byukuri igugwa amafaranga 7000 n'amajana 3 Icyo mu runani rw'amashyirahamwe y'abakozi bo mu nzu n'abakoresha babeshuza nuko iyo karata itagugwa buri mwaka ariko ko mu gihe iheze nyeneyo agenda bakamukorera iyindi atarinze gusubira gutanga amafaranga Richard Imanirakiza aserukira iryo shyirahamwe aratubwira akamaro k'iyo karata
iyo karata ikaba ari katandanga kazi iranga umukozi wo mu nzu icyakora ahagikorera ingene yikurikiranya kwimuka ahakora n'igihe yagiye hashikiye nuko ubwa rero iyo karata ni karata ndangakazi nagomba ntanga umuco ku bantu bamwe bamwe yagenda bavuga yuko iyo bari karata y'ubunwanyi cyangwa kwinjiza abantu mwishira hamwe so kwinjiza abantu mwishira hamwe namba kuko urumva itangwa n'amashyirahamwe yakoze bo mu nzu yifadikanije n'ishyirahamwe ry'abakoresha mu ntumbero kugira ngo umukoresha cyakire umukozi gusa akira bako iyo karata acabona aho yahora akora igihe yahashikiye naho yikurikiranije gukora bifite akamaro kanini cyane kuko na cyane n'umugambi wo kugwanya uruja n'uruza rw'abantu biyereza mu makaratiye agize ibisagara batagira aho babarizwa n'ico bahakora atawukizi
uyaserukira urunani rw'amashyirahamwe y'abakozi bo mu nzu n'abakoresha aravuga kandi akamaro k'intererano y'amafaranga amajana 5 umukozi wese afite iyo karata abwirizwa gutanga buri kwezi
iyi nzu mayitembereye cyangwa murayitembera yose muyirabe murabona ko inzu nini cyane irimo ibitanda byiza irimo amamatera murabona ko inzu y'amakaro n'ukuvuga mu ntumbero nyene yo kugwanya urujya n'uruza rw'abantu yereza mu gisagara batagiraho babarizo twe tuvuga tuti uwo muntu w'umukozi wo mu nzu umukozi wo mu nzu nawe n'ufite iyo karata akazi gaheze ntaje kuyerera mu ibarabara agora abajeje ntabana abajeje umutekano bikatuma atamenye umusuma cyangwa undi mugize banabi cyangwa akazi kaheze tukavuga tuti naca tumbera ngaha ku kigo ace yijyamiraho afungurirwe hama habwe inyigisho zo kumuhindura ku byatumye akazi kiwe gahera azosubire ku kazi ashobora kubana neza n'umukoresha wiwe aha turafite logiciel yakoreshejwe ku mahera menshi cyane izo bigiye kubikamwa imyitondoro yabo niyo basanzwe bava ibyo byose n'amafaranga dukoresha rero ayo mahera 5000 nta mukozi wo mu nzu avuga ngo aratanga 5000 cyangwa umukoresha kubera inyungu bazigamo inge ayo 5000
aha tukamenyesha ko irishyira hamwe rivuga ko rifise umugambi w'uko abakozi bose bo mu nzu bazobwirizwa kuba bafise ikarata ndangakazi nkuko bisanzwe turabasomera ibyo bamwe n'abandi banditse ku mbuga ngurukana bumenyi kubijyanye n'itangwa ry'ikarata hamwe n'amafaranga y'intererano duhere kuri uyu avuga ati ariko ivyo bintu ni nabi kabisa mureke ibintu by'amakarata abaranga zakabaye amakarata yo kwivuriza ko yabo ivyo sinumva akunguko birimo uyu na wati muyaze nabo urumva ko nabone batabitahura ndetse ko atani inyungu babibonamwo dusome n'uyu avuga ati ahubwo nibara ukora akazi ko mu nzu ugahembwa 2025 uvi ngozi ufise umuryango ivyo bintu ntivyorohereza abakozi na gato ko hariho abakorera menshi ariko iryo kori bataritanga hari n'uyu yanditse avuga ati uwo mugambi ni mwiza cyane ariko reka umuntu arimbura tutubaza mbega ayo mafaranga basaba ku kwezi boya hande azokora iki mbega twomenya gute ayo umuntu ahembwa ku kwezi hoba hari abajejwe gutoza ayo mafaranga buri kwezi dusigurire kuko ntawo kwanka guterera igihugu mwiterambere kuko ni cacu hari n'uyu avuga ati jewe ndamaze kuvugana na bake mubona bonye bafise utwo dukarata ndangakazi umwe nabajije niyo karata ikumari iki ngo nta nakim ndongera nti wayiguri iki ngo kugira nikingire ibibazo vyinshi nishuwe akamaro kiyo karata nikigeze kagaragaramo ngo tubariza ababijejwe kugira basi niyo ntererano ko yoba ishika aho yagenewe nimba mu nteguro yagenewe guteza imbere abakozi tukabimenya tubandanye dusoma n'uyu yanditse ati nukuri nagahahazo abakozi bo mu nzu turahanzwe cewe iyo karata nayo nzogura kuko simbona ico noba ndayiguriye abagura ni bagure uyu nawe ati Oya nta kunguko uwabike ngo azakwa n'utwo arose uwavyishi yongererezwe. Hari n'uyu avuga ati birakenewe kuko umwe wese arafise icaterera mu iterambere ry'igihugu. Hari n'uyu yanditse avuga ati ikarata ndanga kazi birakenewe ko bayironka na kontra itibagiwe. Tugarukirize kuri uyu avuga ati jewe ndiko ndaraba sangara ubusuma kuko akazi gaheze ntacho bagufasha yaba batanga indaro ku muntu kaheranye kugira ngo arondera kandi afise uburaro. Ibujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Juge Amerika muratwumva muri Tanzania inama yari imaze iminsi ibiri irabira hamwe aho intwaro ibereye igeze mu bihugu bya Afrika y'ubuseruko yaraye isozerewe Arusha muri Tanzania. Abayitabiriye bavanye bemeranije ko ari byinshi byo guhubura mu gutwara neza na cane cane mu gisata cyo guharanira agateka kazi na muntu no kudatamika ijambo ubutungane. Pierre Clavernion nkuru akwe Juge Amerika Arusha.
Ukutigenga kubutungane igipolisi rimwe na rimwe gihonyanga agateka kazi na muntu imigwi y'amatora ihengama abatavuga rimwe na leta badahabwa ubwisanzure bukwiye n'ibindi ni bimwe mu bibangamiye intwaro ibereye mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Ibyo ni bimwe mu byavuye mu nama yari imaze iminsi ibiri ihuza abaserukira ibihugu bitandatu vy'uwo muryango mu kurabira hamwe aho intwaro rusange igeze. Aho niho urunani rw'amashirahamwe yigenga mu karere kose ka Afrika y'ubuseruko rufa tira mu kuvuga ko hakiri byinshi byo gukora. Mari Makire Ingabire atwara urwo runani.
Ntaye tubona inzira iracyari ndende n'ikimenyamenya cy'uko ntaye hari burya ikintu cya mbere kikwereka imiyoborere myiza. Dufata urugero nk'amatora aba mu mutekano n'ufite ibyo atemera bakamurikana bakabivuga. Erega imiyoborere myiza ijyana n'uko ibitekerezo bya bose bimenyekana buri muntu wese akagira uburenganzira bwo kuvuga uko abona ibintu apfa kuba ntawahutaje. Icyo rero ntabwo turakigeraho muri aka karere kacu. Ni ikibazo gikomeye. Imiyoborere myiza ubwa mbere yita ku nyungu z'abaturage mbere y'inyungu z'abayobozi. Rero muri aka karere kacu wavuga ibindi byose ari ku nyungu z'umuturage zo rwose ntabwo abategetsi baba bazitayeho. Kuko urebye inyungu y'umuturage wareba n'icyifuzo cye mpere yaho honyine ndakubwira ngo nta miyoborere myiza rwose hari.
Umushinga mateka ni Setu Yaga yaserukiye umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi mu Burundi avuga ko amareta ya EAC ari yafise uruhara rwa mbere mu kureka inzego zigakora zigenga cane cane ubutungane.
Hose usanga hari utuntu tudasoboye neza no mu vyerekeye ubutungane ukuntu bwigenga no ukuntu butigenga mu vyerekeye amatora ukuntu usanga haba mutugorane duto duto nk'ivyerekeye ibyo gutanga amasoko ya leta. Ariko twese twavuge hamwe yuko turaba ukuntu twobitosora kugira ngo bitugirire akamaro muri rishira mu ryacu.
Twavuga ko imigu y'amatora itigenga neza
mu myanzuro twavuze yuko bo bitegura neza kugira ngo imigwi iramatora bavyumve neza kandi nuvuye muri amatora ntagenda yidoga. Sino bivuga gutyo yuko hakiri nk'uko kubutegetsi mugabo twumvikanye yuko twose ama leta yuko yogira icafashije kugira ngo agateka kazi na muntu muri aka karere kabandanye kifata neza no kugira ngo ubutungane bukore bwisanzuye.
Muri ico gisata arahahuriza n'amashami yigenga kuko nayo ashimikira ko kwigenga kw'inzego hamwe no kubahiriza agateka kazi na muntu nk'ikimenyetso c'intwari ibereye.
Niba dushaka ko imiyoborere myiza nitureke buri rwego rukora kazi karwo. None se niba abantu bavuze hari ikintu iki niki batemera ukaboherezaho abapolisi ngo nibabarase ukaboherezaho abapolisi ngo nibabafate bafunga ubwo se ubukemuye ikibazo reka mujye impaka uvuga uti wowe kubera ko utabyemera na waguha impamvu niba zidafatika abazamukurikira nibo bake wowe ufite izifatika niwe uzakurikirwa na benshi kuko abaturage ntabwo ari injiji. Hanyuma umuntu wamujyanye mu rukiko waretse hagakora itegeko urajya kurinda ubwira umucamanza ngo kandi ubikore gutya na gutya kubera iki? Nabo bacamanza ubwabo simbumva jyewe icyo gihe nakwegura kuko mba ntakiri umucamanza mbasigaye ndi nk'umwana batuma
guhindura ibwirizwa shingiro kugira ngo abakuru b'ibihugu bagume ku butegetsi ni kimwe mu byashimikiwe ko nk'ikimenyetso c'intwari itabereye. Ahariko abaserukira ama leta nk'uyu wa Tanzania yavuze ko ivyo bikogwa kugushaka kw'abanyagihugu.
Kubadilisha katiba huwa saa nyingine si jambo ambalo kwamba unavunja sheria, kama ni matakwa ya wananchi wenyewe, kwa maana ya kwamba wadau.
Naho biruko amashami yigenga siko abibona yamenyesheje ko nyabuna abanyagihugu babeshegwa ko aribo babisavye kandi atari ivyo. Pierre Claver ni inkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver, niyo nkuru inkuru yawe bashobora gusura kwiyumviriza kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com. mukanya turava duhana gahindukira, ariko imbere yaho gwaruka namwe ntitwabibagiye tubabwira ingene ingeso yo kwicara mu tugwi yadutse mu gwaruka aho muri commune Rutovu intara ya Bururi mu Burundi iteye amakenga n'ubwoba abavyeyi. Ugo gwaruka ruja mutwe tugwi rugasangira ibyayura mutwe alayivira nkunda koreje ugiye Amerika mu Rutovu aratubwira byinshi kuri ino nkuru.
Nkuko abo bavyeyi bo muri zone Muzenga batugira, uruvyaro rwabo rusigaye ruhengera amasari hagati ya samoya na sambiri z'ijoro rukaja mu tugwi maze rugafata ibiyayura mutwe bigizwa hanini n'urumogi. Ugo gwaruka rero ruritororokanya rukarondera aho gwicara gwikinza gahumbezi nkuko ayo makuru avyemeza. Iyo nyifato yo gufata urumogi iriko iribonekeza muri ako karere ka Rutovu irahagaritse umutima abavyeyi kumva zuko babona ko igiye konona kazoza k'abana babo. Aba ni bamwe muri bo baganiriye n'Ijwi rya Amerika.
Ngo bane bwabura kazoza ka keshi bamusanga ubwenge bwaratakaye ugasanga ameze nk'umuntu nyene w'icihebye kaba gatakaye kuko nta mugambi n'umwe yigeragira kuzigiza umutwe nyene muntu byo kunywanya n'iryo tabe nyene nahabayiga aragenda ntashika ku ishuri cyangwa nahashikayo atahataho muri bya bindi bya byigwa ntasura kubibandanya ntabikurikiza. Turabibona kungene bigenda bimera ni ibintu bibabaje cyane cyusanga abo bana batumva n'impanuro
turagari kubwenge cyane tukibaza bijya bintu yoguze rya rumogi bivanye n'abagenzi bicana mu rugo rumogi nakazo zakabone ko batagishoboye kwiga bacha babanye mayo numva atakazo zakabo ugo rumogi naco rubafasha atari ko none karamu mutwe gusa dufite ubwoba cyane ubana bacu
ibintu biruko. Mu gihe harabavyeyi bavuga ko nyabuna bamaze gutangura gushikirwa n'ingaruka zitewe nuko uruvyaro rwabo rutaha mu mihana ugo rumogi rumaze kubashika mu bwonko. Yozofina Bigirimana atanga karorero kivye umwana wiwe agirashitse mu rugo.
Iyo mwana wanda tafa sahanyene ari umuntu atabwiye ngafise naho umubwire ikintu nakwishura bya bindi umubwire keshi na mumumbora no kubwo uwo mwana kuko uwo mwana naragerageje kubirondera byarase nagiye kubimenya mu nyuma kwari je biyabura mutwe yishinga naho umuhano uri kintu ntagihewe yego bagenda mu tugwitugi twishusanga ari ahantu bakoranye ukibaza ngo nama barimo kuko bashishye mihira bazengene nk'abantu batubuye takina kinge bashobora gukora rugutera kavuyogoro.
Ku ruhande gugo gwaruka rusige rufata ibiyaru amutwe gwisigura ko bitegwa n'umwiheburo rufise uko rutabona neza iyo ruva niyo ruja mu vy'ubuzima bwago. Uyu numwe mu bo twahaye ijambo tumusanze yicaye musi y'igiti.
Cyabisa kenze ko natangwa ku nkuru mu gikubera ibyiyumviro byinshi cyane ndaraba kazoza kari imbere yanje nkabona ntako nkaca mpitamo kunywa ko kamogi ndamaze nk'igihe cy'umwaka inkwa ko kamogi cyane cyane tubitumwa nuko tubona takazoza tabuzi ataki turiwa twicaye ngaho ntacyo dukora bigacya bituma twihebura cyane tubonye bigiye kugenda neza tumaze kubona ico dukora tugahindura ingendo.
Iyo nyifato yo gufata ibiyayura mutwe abajejwe intwaro muri commune Rutovu bariko bahangana gute nayo kugira ngo bayituze. Umuhanuzi wa Mustaneri ajejwe imibano intwaro hamwe n'imico kama Salvatore Simbare aha avuga ati
turamaze kubona utugwitugwi twabana bo banyura umogi turiko turakubana na commissaire communale na OPG nko kumugoro bakunda kugwa batangwe kugwana mugabye tuzo kubituza ishira hamwe ryoza turiko turasaba bakadufasha kugwaruka bakasha ama cooperative kwiteza imbere bukebuke babo dushigikira bakanza bararo group abanyeshuri zakabigishimye arutunyugari ki bagize byumviro by'iterambere by'ivyumviro bisambura kugira bagira neza nawe nyene misanzwe urabona yuko ko nico kibazo si mu Burundi no ku isi mu ndacumva yuko rwaruka rutari hamwe yuko takuntu bo rufasha.
Tumenyeshe ko ku isi nzima abantu bababa ibihumbi 200 batakaza ubuzima uko umwaka utashe bitewe nuko bafashe ibiyayura mutwe. Ico cigwa cyakozwe umwaka uheze na OMS ishami rya ONU gitaho amagara y'abantu ku isi kikemeza ko abenshi muri uyo muco buce bicwa n'ingwara zifatira mu bwonko kubw'iryo shami amareta yo kwihutira kongereza inguvu mu kubigwanya biciye mu nyigisho hamwe no kugabanya umwiheburo cane cane biciye mu gutanga ubuzi kubatabufise mu ntara ya Bururi mu bumanuko bw'u Burundi. Alain Yves Irankunda, ijwi rya Amerika.
Urakoze Alain Yves Irankunda, ni ukuri duce dusozera ko abatwumva muri mu ntara z'u Rwanda namwe gwaruka mushaka kuzamura tugira uko mubayeho. Diane Nahazwe na Innocent Kimenyi twari kumwe tubifurize kuranirwa mu banyu, ariko imbere yuko duhana gahindukira reka tubatumire igihe c'isaha 10 mu kiganiro muri Isanga. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi yabatumiriye bamwe mu bashoboye kuronka green card, uburenganzira bwo kuza kuhangaha muri Amerika, kugira ngo babasobanurire uko babigendeje. Nimuze gucikwa n'ico kiganiro ico gihe c'isaha 10.